جو مسلم إيز.
Undire ndaramutse ndabifuriza ikaze bakunzi bacu bakunzi badususuruke ku radio Ijwi rya Amerika. Neri mwiza ndahimbawe no kubana namwe muri no gahunda y'umuziki. Uyu munsi ndabazaniye umuziki wo muri Afrika y'uburengero. Umuziki wo muri ico gice cy'Afrika twugaburamwo kubiri. Umuziki w'Ikiyisilamu n'idini ririmo abantu benshi mu bihugu bigize uwo mugabane wa Afrika n'umuziki usanzwe. Uyu munsi nifuje kumvisha zimwe muri iyo muziki isanzwe. Reka ntangure ndabamenyesha ko Afrika y'uburengero igizwe n'ibihugu 17. Ibyo navyo ni Senegal, Mali, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Congo, Benin, Cap Vert, Ghana, Guinée-Bissau, Gambie, Liberia, Niger, Nigeria, Sierra Leone, Mauritanie na Togo. Bamwe mu baririmbyo muri ivyo bihugu vya Afrika y'uburengero barabiciye biracika. Ndabashikiriza zimwe mu ndirimbo zakunzwe cyane mwumvirize uburyohe bw'uwo muziki wo muri ico gice ca Afrika. Reka dutangure. Cha Senegal iyo ndirimbo mwumva yitwa Tadja Bon ni umuririmbyi w'umunya Senegal yitwa Ismaël Lo. Urubuga Wikipedia rutubwira ko Tadja Bon ari umunsi mukuru muri Senegal w'abana bari mu idini rya Islam. Amajambo ari muri iyo ndirimbo ahamagarira abana gusenga Allah. Umuririmbyi Ismaël Lo yayisohoye mu 1992 ikaba iri mu rurimi rwa Wolof, rurimi rusanzwe ruvugwa aho muri Senegal.
Tajabon Abdul Uyambar Nyari Malaikala Khawe Hechikau Danu Sisaro Momu Munila Degam Julinga Momu Munila Degam Wonga
muri Guinée. ubaririmbyi baho uwitwa Mori Kante yarafashije ngo muziki wo muri Guinea cyane cyane Guinea Conakry ngo umenyekane nguyu mu ndirimbo yabaye rurangiranwa yise Yeke Yeke yasohoye mu 1988 ni indirimbo y'urukundo yadandajwe ku nshuro zirenga miliyoni 5 muri Afurika yose. Mugihugu cha Côte d'Ivoire ico gihugu cyo muri Afrika y'uburengero gifise abaririmbyi benshi cyane babaye rurangiranwa n'indirimbo ziryohera bazumviriza muri ico gihugu abaririmbyi benshi baho baririmba mu rurimi rw'igifaransa ni kubera ico gihugu cyabise cyane iragi basiguye n'abafaransa ku ntwara ya gikoroni ndabahonje umwe muri abo baririmbyi yitwa Daouda Kone yaririmbye indirimbo La femme de mon patron cyangwa umugore wa databuja iyo ndirimbo yasohotse mu mwaka wa 1984 abakunzi b'umuziki wa kera barivuka inkuru iri muri iyo ndirimbo umushoferi yakunzwe n'umugore wa Sengwica Daouda Kone mu ndirimbo ziwe yavuga ibiba mu buzima La femme de mon patron ni Daouda Kone wo muri Côte d'Ivoire.
Malgré leur beauté angélique, quand une femme est amoureuse, elle devient très dangereuse. La femme du patron m'a dit si je refuse, elle ira dire à son mari que c'est moi qui lui fais la cour. Même si je suis innocent, j'aurai de gros ennuis. Situation, je ne trouve pas de solution. Car dans cette affaire, moi je ne sais plus que faire. Puis dans tous les cas, je n'ai pas tellement le choix. Si je dis oui, c'est imprudent à cause du patron. Mais si je dis non à la femme, elle va se venger du frère. Que faut-il dire? Si je dis oui, si je dis non, à quelle histoire, à quelle affaire? Que faut-il faire? Oh, que faut-il faire? Kabakoye.
dit non, la femme va se venger, vous oubliez. Ah, quelle histoire, ah, quelle affaire, que faut-il dire, que faut-il faire, si je dis oui, si je dis non, ah, quelle histoire, ah, quelle affaire.
Ndani n'izindirimbo zo muri Afrika y'Uburengero. Agolo ni indirimbo y'umuririmbyikazi Angelique Kidjo yamuka mu gihugu cha Benin muri Afrika y'Uburengero. Iyo ndirimbo Agolo iri mu rurimi rw'Ikiyoruba uvugwa muri Benin. Angelique Kidjo yasohoye Agolo muri 1994. Ni indirimbo y'umukurikirane rw'indirimbo yise Aye bisigura ubuzima. Agolo ivuga ku ngorane y'ibidukikije. Agolo woni Angelique Kidjo muri dususuruke twumvirize indirimbo zo muri Afrika y'Uburengero.
Go.
imuviriza ina divuga Amerika. Ikiganiro ni gisusuruka. Uyu munsi turiko twumviriza umudiho w'indirimbo zo muri Afrika y'uburengero. Tuje mu gihugu cha Mali. Indirimbo Afrika ni y'umunyamali yitwa Salif Keita. Uyu ni umwe mu baririmbyi bakomeye w'umuziki wo mu gihugu cha Mali. Salif Keita agenda ni indwara y'ubunyamwema ikitamubujije guteza imbere muziki wo muri Mali. Ngo uyu mundirimbo yise Afrika yasohoye mu 1995. Salif Keita muri Afrika. Abasore Barabas na Master Just bakomoka mu gihugu cha Togo cyo muri Afrika y'uburengero. Abo basore bahurikiye mu mugwi Tufan wabayeho kuva mu 2005. Uyo mugwi waratangukanye ubushimwe bwinshi nk'umugwi wa mbere mwiza w'abanyafrika mu 2017 nk'umugwi wa mbere w'abanyafrika baririmba mu rurimi rw'Igifaransa mu 2018. Babatazira Le Fils du Vent canke abahungu b'umuyaga. Indirimbo yabo bise C'est pas normal irarenza inshuro miliyoni 6 n'igice z'abayiravye ku rubuga YouTube.
In other way, il faut juste follow. C'est pas non normal. C'est pas non normal.
C'est tout fait.
Tuvandanye. Yemi Alade, Wizkid, Simi, Davido, Burnaboy, Fela Kuti, n'abandi benshi nankeka ayo mazina murayaje mu ndirimbo z'Ikinyafrika zirimbwa cyane cyane mu rurimi rw'Icyongereza. Abo ndondaguye n'abaririmbyi bamuka mu gihugu cya Nigeria mu burengero bwa Afrika. Turetse abo, hari n'uyundi mugwi ugizwe n'abaririmbyi bamuka muri Nigeria witwa P-Square. Umugwi ugizwe n'abasore babiri b'amahasa, Peter na Paul Okoye. Batanguye kumenyekana nk'umwe mu migi y'abaririmbyi b'Abanyafrika ukomeye guhera mu 2010. Baronse ubushimwe bwinshi. Ngiyi imwe mu ndirimbo zabo nibaza ko mwibuka, yitwa No One Like You, yasohotse mu 2011. Indirimbo y'urukundo, amasanamu yayo yerekana bariko bagira umugeni. No One Like You, indirimbo ya P-Square y'abasore babiri, Peter na Paul Okoye.
You're my one and only, the only one that I'm missing. Where they bring me joy and blessings, you know that I love you, and I can't wait to say I do. But before we walk down the aisle, I just wanna let you know that you're the finest. May you be the finest queen I'm seeing. You're the brightest. The way you're the shine, the bling like me. You're the highest. When it comes to acting, you're the is my only one lover. Girl, I just wanna let you know that no one be like you. See, I don't go different places, I've seen many faces. No one be like you. So they can't replace you, cause you are a blessing. No one be like you. You're driving me crazy, cause you are my baby. No one be like you. No one. No one like you. One like you. No one. They can't replace you, cause you are a blessing. No one.
Afrika y'uburengero, igihugu cha Cape Verde nacyo nyene cyarasohoye abaririmbyi benshi. Icyo gihugu kiri mu ibahari Atlantique. Muri icyo gihugu bavuga cyane cyane indimi zibiri, igiportugal n'igicreole. Mu ndirimbo zo muri icyo gihugu cha Cape Verde nabahitiyemo Sodade, ni indirimbo y'umuririmbyikazi rurangiranwa Cesaria Evora. Sodade muri mu rwigi creole cyo muri Cape Verde bisigura agahinda umuntu agira iyo yavuye mu gihugu cy'amavukiro. Iyo ndirimbo irimo inkuru y'ugutandukana kw'abantu babiri bakundana. Umufasoni Cesaria Evora yisohoye mu 1992 na we yitaba Imana itariki 17 ukwezi kwa 12 mu 2011. Sodade ni Cesaria Evora.
Otra vez camino longe, es camino pasándome. Soldado, 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 es mi tierra, San Nicolás.
Dusuke ndangirize kuri ndirimbo Wari Bana ni ya Seydou Kone umunya Cote d'Ivoire azwi cyane ku izina ry'ubuhanzi nka Alpha Blondy abakunzi b'umudiho wa reggae muhimbagwe ndabivuze ko gahunda y'umuziki ku ya Radio ya Amerika uyu munsi twarabiye hamwe zimwe mu ndirimbo zikomoka canke zaririmbwe n'abaririmbyi bo mu bihugu bya Afrika y'uburengero nizere ko mwahimbawe akanya katubanye gato twari kumviriza n'izindi nyinshi nari mwiza nzogaruka vuba nirwo na mahoro ahiwani na gasaga.